Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwacu rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Edirwe mubasuza kandi mba ikaze mu kiganiro muri isanga. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Uriane itanga ishaka abanza tugezeho amakuru avugwa mu Burundi muri aka kanya.
Urakoze Edirwe, manda baramukije namwe mwese muduteze amatwi. Mu Burundi yabigisha bo kwishure rise bubanza bazindutse kuri uno wa mbere bugarije ku biro by'umuyobozi w'iryo shure. Abo bigisha basaba ko mugenzi wabo aheruka gusohogwa mu buraro yotunganizwa. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka kuri telefone. Evariste, uwo mwigisha yasohowe muri ubwo buraro bigenze gute, kuzihe mpamvu, kibazo gihagaze hehe neza na neza?
Ego Oriane, umwigisha mbaje kuvuga kazina ke yitwa Michelina Nzeyimana, yasohowe ku munsi wa gatanu, asohogwa ngo n'abantu b'imisoresore bari kumwe n'umu ekonome ujejwe ubutunzi bwa kuri lise bubanza. Ngo niho rero ajejwe ubutunzi kuri lise bubanza ya tegekiye misore gusohora ibintu byose by'uwo mu encadreuse kuri lise, hanyuma ngo acara musohora akuraho ashira kwa magufuri ku muryango. Ubu rero uwo Michelina Nzeyimana arasembereye ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza. No munsi rero cyabaye nuko abigisha bagenzi we baciye bazindukana gashavu baca baja kugariza ku biro by'umuyobozi, no kuvuga ko uno munsi atabyigwa byatanzwe ngaho kuri lise ya Bubanza. Gushika maginga ya baracari mu nama, kuko abigisha bavuga bati mugenzi wacu nasubirwa gateka, turiko turatotezwa umutekano muke kubigisha ngaho ibubanza. Makuru twakuye mu bigisha atubwira yuko habaye inama aho kuri lise ya Bubanza, yuko abakera baba muri home ngaho kuri lise ya Bubanza bosohogwa, hanyuma bagasubirizwa ngo nabashasha baje ari bashasha barungutswe kwigisha ngaha. Twabajije mu muyobozi w'ishure lise Bubanza Sergio Bayagirimana, yatubwiye yuko uyo mu ekonome yakoze amakosa mu kuza gushira mu ngiro ingingo batamutumye, ariko yatumenyesheje yuko hari ingingo zari zarafunditswe atashije kutubwira izarizo.
Numva ko ingingo zitaramenyekana kuri iki kibazo, ariko uwo mu Michel Nzeyimana hari ico abayobozi bavuze bagiye kumutungariza muri aka kanya mbere yuko izo ngingo zifatwa?
Uyo Michelina Nzeyimana arindiriye cyo kimwe n'abandi bigisha bagandagaje gushaka amaginga ya, kuko iyo nama yitabwe n'abatari bake kugira ngo bagerageze gutorera ikibazo, gutorera inyishu nako icyo kibazo. Ariko amakuru adushikira nuko uyu mu ekonomi arahira akarengwa yuko uyu mwigisha adasubira muri ubwo buraro bwa lise Bubanza.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru, ubandanye yidutohoreza urayiduha mu kanya kari imbere mu buryo burambuye. Turabashikiriza n'ayandi makuru ku Ijwi rya Amerika hano yerekeye akarere k'ibiyaga bigari mu kanya kari imbere. Ariko muri aka kanya muri kumwe na mugenzi wanje Eddie Gwema.
Oriane, utaragina gusa twabwira abumva radio Ijwi rya Amerika ko wa munyamakuru w'umurundi Gildas yarekuwe kimwe n'umushoferi bari kumwe, bakaba bari bafashwe ku munsi w'ejo bari kumwe n'umunyamakuru w'umunyamerika kazi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikaze mu kiganiro muri isanga, muri kumwe nanjye Edirwema.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema. Amashyirahamwe atanu adaharanira ibyicaro bya politike mu Burundi yarahagaritswe burundu. Icyo cyemezo cyafashwe n'ubushikiranganzi bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ayo mashyirahamwe ni ya Prodehash iyobowe na Pierre Claver Mbonima, Forsk iyobowe na Vital Nshimirimana, Fokode iyobowe na Pacific Ninina Hazwe, na Akat iyobowe na Armel Niyongere n'irindi yitwa RSP naryo riyobowe na Bwana Vital Nshimirimana. Ubutegetsi burega ayo mashyirahamwe kudakora akazi yarashinzwe ko ahubwo ashishikajwe no kwangiza isura y'igihugu no gutandukanya Abarundi. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye umuyobozi wamwe muri ayo mashyirahamwe Armel Niyongere uyobora ishyirahamwe Akat. Ikaze mu kiganiro muri sanga Bwana Niyongere. Bwana Niyongere muratwumva?
Ego ndabumva idigwema, mwakoze kuntumira.
Urakoze cyane, twari twifuje kuganira kandi n'umuvugizi w'ubushikiranganzi bw'intwaro yo hagati Bwana Terence Ntahiraja, ariko atubwira ko yarafite gahunda kuri iyi saha nyine dutangiriyeho kino kiganiro. Bwana Niyongere, mbere na mbere gerageza utubwire ishyirahamwe ryanyu rikora akazi ki, ese mwakiriye gute icyemezo cya leta y'u Burundi cyo guhagarika burundu akazi mukora mu gihugu cy'u Burundi?
Ishyirahamwe Akate Burundi ni ishyirahamwe yigenga riharanira agateka kazi na muntu. Ni ishyirahamwe ryemerewe gukorera mu Burundi kugira rikore ku bijyanye n'agateka kazi na muntu, dushobore kugira amaraporo, dushobore kugira kugendera amabohero, turabe abantu bafungiwe mu bushe butandukanye. Ibintu byose bijyanye n'agateka kazi na muntu nibyo byasabwe ku ishyirahamwe Akat Burundi zugurukwe.
Noneho leta iravuga ngo izo nshingano nk'uko maze kuzirondora cyangwa se akazi mwagombaga gukora, leta iravuga ngo si ibyo mukora muri iki gihe bikaba ari nabyo mpamvu yatumye ifata icyemezo cyo guhagarika akazi mukora ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi?
Murazi kuva aho hatanguriye kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, byarabonetse neza yuko leta y'u Burundi yashatse kwiruka inyuma yabo bose batari ko baremera icyo kiringo cya gatatu, hama iraheza iraburabuza yaba abo mashyirahamwe yigenga, ivuga iti abo mashyirahamwe yigenga baricitse inyuma y'ibyo bemerewe, bajya guhungabanya umutekano w'abanyagihugu, bajya gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Ibyo rero byari ibyo leta y'u Burundi yari kiritwaza kugira ihungabanye ayo mashyirahamwe, kuko bazi neza yuko ayo mashyirahamwe atari kwemera na gato yuko abantu babandanya bahohotega ubuzima, abantu babandanya bapfungwa badakurikije amategeko, hama ngo banume ntibabishyire mu maraporo. Kanatsinda ayo mashyirahamwe yaragiye imbere gukwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza mu gutegura imyiyerekano ihuye n'amategeko, kuko twarabisabye turabimenyesha nk'uko amategeko abisaba, hama mu nyuma leta y'u Burundi ica ikoresha ingufu zirengeye mu kuhagarika, mu kwica abariko bariyamiriza ikiringo giteye kubiri n'amategeko, giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro, ikiringo giteye kubiri n'amasezerano y'Arusha. Aho rero niho baca bitwaza yuko twahungabanije umutekano, kuko bagiye kurasa abantu bariko bariyamiriza imyiyamamazo mu mutekano bashyize amaboko hejuru. Niho rero mu nyuma twaciye dufata ingingo yuko tugiye kwerekana neza ayo mabi ariko akorera abanyagihugu, aho leta yariko irahunga abanyamuteka n'abanyagihugu igapfunga bo bose bariko biyamiriza ibyo bico kirimo bitekuye n'amategeko hama mu nyuma bikavamwo kutwiruka inyuma kuduhungabanya kwerekana neza yuko twarenze amategeko mugabo twebwe twagumye dukora twisunze amategeko atugenga
ariko bwana niyongere ibyo mukora nibyo leta yita ko mucyafuza izina ry'uBurundi
leta ishaka ko tubona yuko abanyagihugu bariko baricwa ibiro bikuru by'iperereza hama tukanuma leta ishaka yuko ayo mashyirahamwe turimwo akora nk'ajya amashyirahamwe ashigikiye leta mu kunuma ibyo byose biriko birakogwa ayo mabi yose ayo mahano abanyagihugu ariko barabona mu guhohotera kiremwa muntu hama tubinume mu kwerekana neza yuko hari abantu bahagarikwa badakurikije amategeko bagahagarikwa no guharuka rw'imbonerakure kuri kumwe n'inzego za leta hama ya mashyirahamwe akanuma kugira amakungu namenye ibiriko biraba twebwe rero muri ayo mashyirahamwe turi mu mashyirahamwe yigenga ariko adashobora kwemera gusasira indava ubwicanyi cyane ububi gito kuri karabukora wese twebwe nituhengeshanya gukurikirana niyo ari umukuru w'igihugu ariko atanga itegeko ryo kwica abanyagihugu ibizotu tuma tureka kumuvuga ngo tumushengeze mu butungane
ese bwa
umushikiranganji w'umutekano twebwe twariyemeje guhagararira agati y'akazi na muntu kandi tugakurikirana umuntu wese icyo azoba ari cyose
ese ko uBurundi burimo amashyirahamwe menshi adaharanira ibyicaro bya politike kuki ayo ngayo atanu gusa
aya atanu ngira niyo yubahutse gukora kuri ayo madosiye akomeye kuko abandi baratinye kuko bibagije ati bazohava badukurikirana bazohava batwugarira amashyirahamwe mugabo twebwe twahagarariye amategeko atugenga turanka yuko tworeka ku mategeko kuko twanka yuko twokurikirana cyangwa twogira ingorane urumva twabaye abantu bahagarikira amategeko mugabo leta nayo ikidufata nk'abagumutsi kuko twari ko tuvuga ibyo leta ikirakora bibi kandi niko twamye ubu nuko twe twamye twerekana ibintu leta yakoze neza twarayishimira leta yakoze nabi twarahagarara tukavuga duti iri tegeko ntitugemeye iri tegeko bihungabanya gato y'akazi na muntu iri tegeko si itegeko rikwiye gukurikizwa mu gihugu cyubahiriza amategeko urumva rero twebwe twagumye twisunga amategeko nawe muri iyi minsi kubera amabi menshi ariko akogwa n'iyo leta yatumye leta itwita abagumutsi ariko twebwe twamenyesha abarundi n'amakungu yuko bitaduca intege twebwe tuzoguma duharanira agateka kazi na muntu tuzoguma duharanira umutekano w'abanyagihugu tuzoguma dutuma urutoki kuyo wese ariko ahungabanya agateka kazi na muntu kuko ari byo dusabwa gukora
urakoze cyane bwana Armel Niyongere ni umuyobozi w'ishyirahamwe Akat Burundi twabamenyesha ko twari twifuje kuganira n'umuvugizi w'ubushyikiranganji bw'intwaro yo hagati bwana Terence Ntahiraja atubwira ko yari afite indi gahunda kuri iyi saha kuri telefoni turi kumwe n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino reka dufate Prosper mwiriwe neza uri hehe ikibazo cyawe halo
ikinyikiriza kuri duhagarikwa by'amashyira hamwe atanze adahanira ibirogwa n'ibindi za politike niyo nkagewe ko umuntu ayikurikiranye hafi ingingo yo kwiyamiriza gose kubera ayo mashyira hamwe ntiyigeze arengana amategeko yiyemeje gukorera ko bamwe bagwanira agati y'akazi na muntu twabakurikiranye turabona neza yuko kuva kera babona bamwe baharanira agati y'akabantu mu kurwanya ubwicanyi bwa ariko buraba mu kurwanya abantu batagwa mu nzuzi na leta abantu banyagwa na leta mu mazu yabo muri bya bihugu bya CNTD hanyuma no mu guhungabanya umutekano w'umunyagihugu urumwe mu kazina kiyemo mu kuba funga batabaje amategeko kubafunga bakarenza iminsi mategeko kuba baciye mu butungane ngo babaje rero bayafuse ngo ni uko unakurikiza ibyo biyemeje umubeshi atabuhagaze kubera bagwaniye agati yako bagwaniye yuko amateka y'igihugu amateka y'igihugu yubahirizwa harimo no kubahiriza amasezerano y'Arusha rero
hari ikibazo ufitiye bwana Armel Niyongere
bo akabanda mufitiye ni umubaza nti ko ingingo ya gahotoro ifashwe ni gufata amashyirahamwe adahanira ibitaro bya politiki mugiye gukora iki mwebwe n'abashyigikiye kuko tubabyuka ari benshi rwose kandi bakwiye imihindo yose y'isi mugiye gukora iki mugiye kubwira abashyigikiye iki kugira ngo babajye inyuma kandi uko nkome twiyamiriza ibigenda nabi twiyamiriza ibitaro bya yakati y'akazi na muntu tugiye gukora iki tugiye gukora iki byago tubashyigikiye
urakoze cyane Prosper mu gihugu cya Zambia reka dufate na Claude mwiriwe neza
mwiriwe neza Thomas Kamirindi
yadirwema
bige nkamwa mbere gatyani hende gato
ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe magambo make cyane
munda mukize none hakuba umutumire
arakumva
kibazo twari dufite tuvuga tuti iyo leta nta kindi rikirarondera abanyagihugu nuko kwica abantu gusa nta kindi kukuraze abo mashyirahamwe bafuse bavuga ngo barafuse urana nkujya mutama mbonima urana bafata umuntu akaba yirutse akamutabariza ariko ubu unya muri aya makarite yacu n'izi za Kamenge unya zafatiri baguhagarika kumuranga izuba rizo ya mashyirahamwe ubu ntafite ntaronka n'ahavugira nayo bavuze ngo barazanye nayashyigikiye nya leta nyine ama nka cambazi uwo mutumine icyo bagiye gukora nuko abanyagihugu twebwe batuvuga icyo badodufasha yuko batuvuye yuko n'abadoce batuvuye inyuma nicyo kibazo nari mfise nkaje ndabatera n'intege ndababwira ati nimukomere nta amashyirahamwe n'abanyagihugu si leta iyo leta nari ihari ntabwo twebwe abanyagihugu turiko turayemera murakoze
urakoze Claude kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate na Harikera mwiriwe neza
mwiriwe mutama mwiriwe
ikibazo cyawe uri hehe
yendi bujumbura munyakahiga yendi nk'intererano no vuga nterera ku ngingo yafashe na leta yo gufuta ari amashyirahamwe navuga nti aho biriya ngingo yari yarateze ibyo kwinyoterewe rwose kuko ari amashyirahamwe ugiye kubiraba imvururu zose zabaye mu gihugu tugiye kuraba byari bivuye ku bakoloni batishije mu ayo mashyirahamwe rero abo bakoloni mu bitari bike bagiye bakora twabonye ko atari byiza kuva u Burundi bubayeho mu byo bazanye n'ibice twavuga yuko byagiriye akamaro igihugu ari nabyo byinshi biriko bituma dusibisa cyangwa tugira ingorano no munsi aho rero turiko turabona yuko bimwe muri byo batuzaniye turiko tubisimbuka twavuga nka kiriya kintu cya kiyahe cya siteyi cyangwa
sentare mpuzamakungu mpanabyaha
iriya sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe aho twabonye yuko ari sentare ihana abirabure gusa rero iriya turamaze kuyisezerera byumvikana byinshi mu by'abakoloni turiko tubisezera nicyo gituma ariko tuvuga tuti na leta yari yaradukeneye ku buryo ibi bintu by'abakoloni bari barateganiwe ngo n'amasosiyete sivire yabo bagafundafunda bagaca bashyiramo abantu babo maze bakabadigita bakababwira ibyo bavuga badafite ku rubuga ngo babadefenga bene gihugu aho wasanga babaza n'abo baba bateguye bakababwira n'ibyo bavuga ibyo byamaze kugaragara kenshi aho ndetse usanga bariko bakora mu kigero na ryari barafashe kumutakura ibyo rero iyo ntambwe turayikenguruka rwose
urakoze Harikera ibibazo byawe birumvikanye bwana Armel Niyongere Prosper na Claude bibazaga icyo mugiye gukora nyuma yuko leta ibafungiye hanyuma Harikera we aravuze ngo icyo cyemezo cyari cyaratinze kuko ngo musanzwe mukorera abakoloni
icyo nashaka kwishura kuri aba babajije ati mugiye gukora iki
twebwe nk'abasanzwe bisunga amategeko tugiye kwitura amasentare kugira twerekane neza yuko ibyo leta y'u Burundi bikirakora ku mashyirahamwe ibyo leta y'u Burundi bikirakora ku baharanira agateganyo na muntu zerekana neza yuko leta y'u Burundi ishaka gushira imbere ubwicanyi ishaka gucira imbere ukudahana ishaka kwirukana no gutuza abo bose bariko barabijisho by'abanyagihugu abo bose bariko barafasha abanyagihugu basigaye ba mugoba basigaye bicwa n'ibikoko byo mu ishyamba hama twitware muri ayo masentare yo hanze kuko amasentare y'u Burundi yo muri Aziya uko atigenga harimo abacamanza batigenga bakorera leta bakorera umugambi uri ku butegetsi hama mu nyuma icyo tugiye gukora kandi twemereye abanyagihugu ni ukubandanya urugamba twiyemeje rwo kurwanya ukudahana tugasaba umurundi wese ahari nongera amazi gushimira yaba barundi bari mu bahanya gato y'akazi na muntu yaba barundi atamugambe begamiye yaba barundi bari mu migambwe cyangwa bari mu nzego za leta babandanya baduha amakuru ku bwicanyi buri ku buramu mu Burundi abo turabashimiye kuko bariko barafasha kurwanya kudahana mu Burundi natwe cyo twiyemeje ni kubandanya urwo rugamba kugira abo bose bariko baravugwa muri ayo madosiye baze bahanwe n'amasentare yigenga ibyo rero twebwe ntidushinokora ahubwo biduha ingufu yuko ibyo turiko turakora leta igira ubwoba kandi ibona yuko turi intambamyi bishobora gutuma ahubwo bituma bamwe bamwe bacacuba bagaheba bagahagarika guhohotera ikiremwamuntu ariko twebwe tuzobandanya dukora ibikorwa twiyemeje kandi dufasha abanyagihugu nk'uko twana hama ikibazo cyabajije uwagira gatatu hari yitwa
Harikera
avuga ati aya mashyirahamwe akorera abakoloni aciyo ngingo yari yaratebye nca numva yuko n'icyumviro ciwe kibure nta numwe arabura kuvuga uyu rutanguye kibure nta ngorane aragira nta mubanyi cyane na cuci irahohoterwa ubuzima ariko yoreka gutambira ku mivyimba kuko abantu benshi barabuze hatwe dusanzwe turabashingwa amanza b'imiryango yabuze twirirwa turiturwa n'abantu benshi bava i Bujumbura bahunze bari mu bihugu bibanyi by'u Burundi bari mu bihugu vya kure narekero gutamba ku mivyimba ko atagatozi kari mu Burundi atabwicanyi atahohoterwa rya kiremwamuntu ririho yuko amashyirahamwe ariko arabivuga ari amashyirahamwe ariko akorera abazungu cyangwa abandi ibyo nibaza yuko agira imana ko atamuntu arabura agira imana ko atamuntu wiwe arahohoterwa kiremwamuntu mugabije yoreka kuko twebwe dukorera ku bihuha dukorera ku bintu byamaze kwerekana neza yuko ibyo bintu byabaye karatsinda nta n'umwe arahagarikirwa mu byo akora ngo bavuge bati yatanze yatanze amaraporo y'ibinyoma amaraporo tuyatanga ku mugaragaro abantu babahotewe ikiremwamuntu abantu babahotewe ubuzima tubavuga n'amazina yabo nta muntu araza kuvuga ati uyu muntu mwavuze siwe ntiyigeze ahohoterwa ubuzima ntiyigeze yicwa urumva rero iyo ni imvugo isanzwe ari imvugo leta ikoresha kugira yanke ibyo ayo mashyirahamwe ariko arakora ariko twebwe biduca intege na gato ahubwo ibyo biduha imboga zo kubandanya akazi twamaze gutangura kuguharanira gateka ka kiremwamuntu
Bwana Armel ikindi Harikera yavuze yagize ati imitego myinshi y'abakoloni baragenda bayisimbuka avugamo ibijyanye nuko Uburundi bwasezeye muri ya sentare mpuzamakunguma na vyaha wowe ubwawe hari imiryango uhagarariye mwagejeje ibirego byanyu muri iyo sentare ese kuba Uburundi bwaravuye muri CPI bivuze iki ku ego byanyu mwari mwatanze
nibazo yuko hari kera kazi ngene iyo sentare mpuzamakungu mpana byayikora mugabo kuvayo mu gihe amatohoza y'intandamarara yamaze gutangura leta irafise uburenganzira igihugu cyose cyatinye amasezerano y'i Roma kirafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo kuvayo, ariko bibibuza umushyikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha kubandanya amatohoza yatangujwe. Urumva ubu rero hari imiryango irenga 110 imaze kwitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha duhagarariye, hariyo n'iyindi miryango yaduhaye amadosiye yabo tugira dutange mu minsi iza, dutange muri iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Urumva ibyo byose ni ukwerekana yuko ihohoterwa rya kiremamuntu, ubwicanyi ndengerabutungane, ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwabaye mu Burundi kandi butegerezwa guhanwa n'amasenari yigenga. Aho rero nibaze ngo n'abakoroni bariko barashyigikira iyo sentare, iyo sentare uravye n'abashyize ko igikumu muri ayo masezerano yosanga yohafasanga abanyafurika ari bari benshi. Urumva rero mu gihe uwakoze amabi hageze ko akurikiranwa agaca avuga ati jewe ndabivuyemo, nibaza yuko ari ukutamenya, ari ukutamenya ingene iyo sentare ikora, ari ukutamenya ingene amasentare mpuzamakungu akora, kuko n'igihugu kitashyize ko umukumu kuri ayo masezerano nacyo nyine mu gihe gihungabanya agateka kazi na muntu mu gihe gikora ubwicanyi bw'agahomerabunwa, nabwo nyine iyo sentare irashobora gukurikirana abo babikoze biciye mu gisata cya ONU. Urumva rero nibaza yuko imbere yuko boza barafata ingingo nk'izo bobanza gusoma bakabanza kwiyumvira bakaraba neza yuko hari icyo bwiza kubafasha. Ubu rero abarundi bategereza kumenya yuko umuntu wese uwo ari we wese akora ubwicanyi ku banyagihugu ategerezwa guhanwa. Nawe hazoba imyaka irenga 10 cyangwa 20 ubutungane buzotinda buzoteba bukore kandi bukurikirane uyu wese ahohotera kiremwa muntu.
Urakoze Almer Niyongere yimwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi twagarutse ku cyemezo cya leta y'u Burundi cyo guhagarika burundu amashyirahamwe 5 adaharanira ibyicaro bya politike. Twari twifuje kuganira n'umuvugizi w'ubushikiranganze bw'intwaro yo hagati bwana Terence Ntahiraja, atubwira ko yari afite indi gahunda kuri iyi saha. Kuri telefoni turi kumwe na Simo Mwiriweneza.
Mwiriweneza kuri radio America.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe uri hehe?
Ni Nyanzara Makamba mu Burundi.
Ngaho ikibazo cyangwa igitekerezo?
Kewe ingingo beta rayifashe ahubwo bari barateje kuko nta kuntu byumvikana amashyirahamwe yavuga ko aranira inyungu za politiki. Bari yadaharanira inyungu za politiki. Yoda agasasika indava mu bantu akwiza ibihuha, ibihuha bitari byo kandi bitazigira bibaho, baza gushyigikira abantu baza batera amagenade mu masoko, kandi bamenya ko abantu mu masoko habamo abantu bari kubadanariza abantu inzirakarengane, mugabo akaza gushyigikira abantu bari kubatera amagenade mu masoko mu bubare bari kubivuna inyota, kuko ibyo ntibyumvikana. Kandi ntacyo mbona bavuga ngo baharanira agateka kazi na muntu, nta gateka kazi na muntu baharanira, ahubwo bafite inyungu z'iwabo baharanira. None ni kuki igihe abantu baje mu myerekano baraturira abantu ko batavuga ati abari mu myerekano ko baturira abantu, kuko niho bari kubakurikirwa cyane ko icya abantu bo bafite demeza nyabaki bivuga ati ko bari kubarisha abantu, aho uwo ariko aravugira aho ngaho niwe mubaza ati zari cyemezo na kimwe mvuga umuntu yabonye nakaba ariko wica uwundi nta n'umwe, ariko abantu bo babaturira umuntu bose bose babona batari mu myerekano bose bose babona, none koko batigeze babavugira harimo batuririwe ku musaka ko batigeze babavugira ati abantu umuryango wabo
urakoze. Urakoze Simo. Reka dufate na Emmanuel Mwiriweneza.
Mwiriweneza
uri hehe?
Yewe ndanini ngo wazarika na ringe zibigendere.
Ikibazo cyawe?
Ego nasaka mbanze murakoze kubanza kumijambo. Ego oye muri ko muravugana Armel, ndakunda kumwumva avuga kenshi. Ni mugenzi w'umuntu witwa Diego Nyirahirahiye, ishize
tanguriye rimwe muri kaminuza nari narakunda kubona bashyiraho igihe kenshi n'ibyiyumviro by'iyo nari ndabisana ariko rero sinshaka kugaruka ko yavuze ko ariko haraba ubwicanyi bwinshi cyane ngaha mu Burundi ngo bw'indengakamere n'ibindi byose ashaka ariko mumenyeshamakuru na mwebwe murazi neza uno munsi Uburundi uko bumeze ntimwokwirwa mbere muraha n'amajambo abasa nk'ibariya ngo bavuge ibintu biriya na mwebwe murazi kunyihaneza Uburundi uno munsi urazima kamba haba na saa tanu n'ijoro haba na saa sita y'ijoro ukaduga ingozi ukarya umunyenga ukajya mu kirundo ukajya ikaruzi Uburundi nohava jewe mvuga ko muri Afurika ari ubwa mbere bugendwa mbere umuntu yohava afata ko ufite amahoro akwiye ariko uri kurumva abo bantu ayo bavuga uribaza ko bavuga Uburundi turimo twebwe cyangwa muri ku ikarata y'isi cyangwa bavuga ubundi Burundi bwaba buri nko muri Afurika Amerika yetse cyane muri Aziya cyane muri Oceania cyane ahandi hantu tudakwiye gusaba birakubabaza cyane ko ubwo bari kubavuga yuko hari ubwicanyi bwabaye nabi
urakoze
ayo mashyirahamwe atabonye ganiye yakubaha mumenyesha amakuru ubanza ubakibarize ati mbere negaye mashyirahamwe atabonye ganiye murafite amahera mukoresha ayo mahera bakoresha bayakura he ayo mahera bakoresha ni ifatanye bahabwa n'abazungu abazungu nabo bayabahaye barafite intumbero babaha ati genda mukore ku intumbero iyo ntumbero rero bafite nta cyiza na kimwe itumbereye ku Burundi bafite abo bantu ahubwo jewe nohava mvuga ati abo bantu yaba hariho ibihugu byinshi bifite ubutungane cyangwa bikunda ubutungane abo bantu aho bari hose bobafite isi nimureke tubese ageze aho ibinyoma byanyu twarabibonye hanyuma icyo tuva muri irya sentare nizi na mwebwe murabona kabisa abarundi twe twarabishimye cyane
Emmanuel dufite abantu benshi kuri telefoni kandi tuguhaye umwanya uhagije mu kanya Armel arasubiza ibyo uvuze hanyuma reka dufate na ndi ku masabo mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
Armel niyongere Mbeda nireho mulebo w'abarundi kuri saha tujuka abarundi biteze urano buramuko kora mashira hamwe adaharanira ibyo bya politike kuri saha nireho mulebo w'abarundi nireho tuve boduha hamwe kikurikira mbeda uko kuvuta amashira hamwe atigenga mu Burundi no kuva muri ya mushira mu ni kuru tenare international Jafite isano kina leta y'Uburundi.
Urakoze ndi ku masabo bwana Armel Simona Emmanuel barasa nk'abavuga ngo ibyo muvuga ntaho bihuriye nuko ibintu byifashe ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi hanyuma ndi ku masabo nawe ikibazo cye uracyumvishije.
Ibyo yavuze Emmanuel nibaza yuko ngira gasoma amaraporo dutanga canke atumviriza ibyo tuba turiko turavuga none nk'ubu tuvuze uti umusirikare Edi Claude Nyongera yishwe yafashwe n'inzego za leta mu biro bikuru by'iperereza aho icyo tuba tuvuze atari cyo ni iki tuvuze duti umumenyeshamakuru Yohani Bigirimana yafashwe n'inzego za leta hanyuma aranyuruzwa n'ubu umuryango wiwe turamenya aho yoba yarahambwe cyangwa agetse none nk'ibyo biba bivuga yuko turiko turavuga izo tutazi cyangwa turiko turavuga ibintu bitabaye none nk'ibyo tubitanze ko raporo tukabiha abantu babaringa tukabiha abantu tukabishyira ku masite yacu tukabibwira abarundi twebwa ku maradiyo tukabibwira amakungu yuko ubwicanyi bwarenze urugero busigaye bubera no mu rugo rwo mu biro by'umukuru w'igihugu n'ibiro by'iperereza none ngaho umuntu aba ariko arahunguza umuntu aba ariko avuga ibitari byo none nk'ibyo byose duvuze duti hariyo abantu birigo barahagarikwa bakajyana mu biro bikuru by'iperereza basanzwe ari abasirikare hasanzwe hariho ubutungane bwa gisirikare ariko bagafatwa n'inzego z'iperereza bagakubagurwa ivyo ndumva ari bitera soni ivyo nibintu bitaba byarabaye canke bidafise ibyemezo je nibaza yuko ivyo byo kwanka iby'amashyirahamwe ariko arakora ari abantu bamwe bamwe baba bibaza ngo bariko bafasha leta ngo bariko barayifasha kwiyamiriza amaraporo amwamwe mugabo nabo nyene bo muri leta iyo duhuriye mu cicaro cyawo ni nkabo twahuye n'umushyirangando gatoya akazi na muntu ari kumwe n'umuhanuzi w'umukuru w'igihugu aje kumenyesha amakuru igihe fawuririje neve igihe bariko barasigura barashyira ahabona icyegeranyo cy'abahinga gatoya akazi na muntu ibyo byose twarabyerekanye kandi muri bo nta wigeze avuga yuko atari byo ntawigeze avuga ati uwo Claude Nyungira ntiyapfuye uwaharanira gatoya akazi na muntu ariko arabeshya uwo Jacques Bigirimana ntiyapfuye ari muzima ntiyigeze bayivuga imbere y'abahinga gatoya akazi na muntu imbere y'igisata cyawo none nk'ubu izi ububeshi nibaza yuko twebwe icyo dukora turatohoza hama gushika naho dushira habona ibyo twatohoje twamaze kwerekana neza yuko ibyo bintu atari kinyoma ibyo bintu ari ukuri icyo gituma rero nibaza yuko atoza aravuga ati mu Burundi hari umutekano mu Burundi umuntu ari idegembya nibaza yuko ibyo yoza arabireka kuko mu gihe umutekano leta y'u Burundi niyofata ingingo yo guhagarika igisata cy'agatoya akazi na muntu cy'ishyirahamwe oni mu gihe hoba hari umutekano leta y'u Burundi niyokwirwa kuvuga ati twebwe nta bwicanyi bwakoze mu Burundi nta hoteko ryakiremwa mu Burundi rikorera aba mugabo ntitwemera yuko haza umugwi w'amatohoza we numva yuko baba ariko bariyagiriza ubwicanyi mu gihe unifuza kereka dushireyo umugwi w'amatohoza leta ikavuga ati nta bwicanyi bwabaye kandi ntitwemera yuko uyo mugwi w'amatohoza uza mu Burundi none mu gihe ata mabi wakoze mu gihe ataco wiyagiriza wandiki kugira abo bantu bigenga bagira amatohoza baze kuraba uwo mutekano aho uri baze kuraba uko kwidegenja kw'abarundi
Bwana Armeri mu magambo makeya cyane subiza na ndi ku masabo hanyuma twongere dufate irindi tsinda ry'abakunzi ba Radio y'Amerika.
Ndi ku masabo yavuze ati tumubwire sinumvise neza ikibazo cya ndi ku masabo.
Ahanini nk'abantu ngo mwafashaga icyizere mubaha n'ikiye hanyuma anagaruka ku bijyanye n'isano riri hagati yo gufunga aya mashyirahamwe n'Uburundi kuva muri CPI.
Twebwe n'amashyirahamwe nababwiye yuko yaba abanyagihugu basigaye mu Burundi yaba abanyagihugu bahunze igihugu kubera ingo z'umutekano yuko borema nibagire ubwoba bati ba bantu bahora badufasha ba bantu bahora batuvugira ba bantu bahora bavuga amabi cyuko turakoregwa na leta yuko babafuse kibazo yuko tugiye kugira ingorane nyinshi tutazoronka badufasha je nibaza ko borema twebwe twariyemeje guharanira gatika akazi na muntu kandi bico bituma twagiye muri amashyirahamwe yigenga twaranse gukorera ku gitsure twarashatse yuko twiyemeje gufasha abanyagihugu no kudoma urutoki ku bintu byose bitagenda neza naho yoba ari leta naho yoba ari umushikiranganji naho yoba ari uwo ari we wese yakoze amabi yakorera muri abanyagihugu twebwe tuzobandanya tubikurikirana hama tubishyira habona hama dusabe yuko uyu muntu wese akurikiranwa nicyo bituma abanyagihugu bobandanya uko bari basanzwe dukorana nk'uko twahora dukorana nk'uko turiko tuzoba nuko tuyemeje kubandanya dukorana babandanye baduha ayo makuru y'ingene umutekano uri kuragenda y'ihungabanye gatoya akazi na muntu twebwe tuzobandanya turaba neza ingene turaba yuko ibyo bintu baduhaye ari byo hama duheze tubishyira habona hama abo bantu bongere tubwire tubakurikirane tubashengeze mu butungane erega umuntu ahanira gatoya akazi na muntu mu gihe agiye mu kwaha kwa leta agaca yigira impumyi akavuga ati niho ubuga kwitiye umuntu imbere yiwe akavuga ati uyu muntu ntawe bakubise uyu ntabahagaze hagati y'akazi na muntu guhagaze hagati y'akazi na muntu ni ugushirukanya ugahaguruka ukavuga ati jewe naho nugira ingorane nke jewe naho bunyiruka ko jewe naho bunyica ntegerezwa gufasha abandi kuko nibyo uba wariyemeje mu gihe rero ufise ubwoba ntuba umuntu ari n'umuryango wanyu agateka kazi na muntu mu gihe urimo tubiri mu gihe utumva neza ibyo uri kurakora nuja muri uwo mugwi w'abahanya agati y'akazi na muntu kuko abahanya agati y'akazi na muntu ni abantu bitanga ni abantu bashyira hasi ibyo bariko baraharanira bashyira hasi ibyabo bagaharanira abantu benshi bagafasha abantu benshi naho mu nyuma usanga bibagaruka ko ariko nicyo baba bariyemeje nkababwira yuko rero twebwe atantege biriko biraduca uko kuntu leta iriko irasaba ati aba bantu mubakure mu rwego rw'abashingwamanza aba bantu nimubafute amashyirahamwe yabo turayafuse ni uguta umutwe ni ukugira ubwoba ni ukutamenya ibyo bariko baragira nge nibaza yuko babuze ibyo bakora nk'umushikiranganji w'ubutunga umushikiranganji w'intwari ate mu gihugu asanzwe yaranonosoye by'amategeko ugasanga aranditse nk'uyu munsi twabonye yandika ati hari n'andi mashyirahamwe duhagaritse byifata kibanza agashyiramo isekereza SOS Torture Burundi bitigeze rimusaba kujya mu mashyirahamwe yigenga atatete atastatu atanakima afite ubushyirahamwe bw'intwari hagati mu gihugu cyemeza yuko iryo shyirahamwe SOS Torture Burundi ryasabye gukorera mu Burundi nge nibaza yuko umuntu nk'uyu akora ibintu ari umuntu yize amategeko adafise ibyo yisunga ni kuraba neza n'ayo mashyirahamwe ariko arakurikirana usanga ata madosiye afise imbere yiwe atazi neza umuntu icyo yemerewe gukora
bwana
ari ingingo
z'ubutumutwe bwana Armel niyongere guma kuri telefoni dufite abakunzi benshi kuri telefoni tutifuza ko dutakaza reka dufate Joseph mwiriwe neza ikibazo cyawe
mfite utubazo tubiri ndanyarutsa cyane
mu magambo make cyane
akabazo ka mbere nagenda mubaze ko ayo mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ya imbere yo ko senderi cyangwa umukandida ati batanze burundu magara abanyagihugu kujya mu mabarabara ubwo nta sano byaba byari bifitanye na politiki ikibazo kigira kabiri ni iki none nimba abanyagihugu babuze ababo muri iryo myiyerekano batazi uko bishwe n'abari ku ruhande rwa leta batazi uko bishwe n'abari ku ruhande rw'abategamiye leta hamwe bokwitura iyo sentare bagahamagaza abo bari mu mashyirahamwe yigenga n'abari muri opozisiyo nabo bari mu mashyirahamwe yigenga bariteguriye kwitaba iyo sentare
urakoze Joseph urakoze reka dufate na Patrick mwiriwe neza uri hehe Patrick
yewe ndi Gitega
mu magambo make cyane amasegonda 30
mu magambo make cyane nshaka kubaza Arumere ndamubaza tuti leta yatanguye yavuga yuko leta yahavuye ibita abagumutsi ndafite akabazo nshaka kumubaza ko twese abantu batari bake bari bashyigikiye irya myiyerekano kuko umuntu wese arafite uburenganzira bwo gushyikiriza icyumviro cyiwe mu gihe atari karahungabanya uburenganzira bw'abandi bantu none Arumere ko yari afite abantu muri irya myiyerekano bagatangira guturira abantu bagatangira kubuza abandi bantu badasangiye ibyiyumviro bari kujya ku kazi ku mirimo yabo ya minsi yose bagasambura ibintu n'abantu bagateza vire morte mu gisagara cya Bujumbura none Arumere niyongere ko yarimwo muri bajya kuko yari afiseyo abantu twari guca leta cyangwa abandi bantu babyumvise ibyo bariko barakora bari kubita baki ko banze kwitwa ko bahavuye bashinduka bagumutse na nyishyure kuri ako kabazo ambwire ingene twari guhava tubita mu gihe bariko barakora ibintu biriko birahungabanya uburenganzira bw'abandi bantu ngo nuko badasangiye ibyiyumviro
urakoze Patrick urakoze Patrick reka dufate na Janvier mwiriwe neza
mwiriwe
ikibazo cyawe
ye ikibazo cyanje nuko no mubaze uwo mutumire ko abanyagihugu boba bari basanzwe ko bobo ibintu bigenda bihinduka bo babibona bo bafite iki bo bariko barakora mu no mwanya n'ubwo babahagaritswe kugira ngo abanyagihugu bazogumeza bavugira ko badaharanira inyungu za politiki kugira ngo umunyagihugu muto nawe agire ijambo aho yicaye ahari kuko no mwanya nibo baturubikwa abantu b'abategetsi bobo baguma bigira mu miduga myiza nabo nyene boba bafite iki bazobafasha muri uno mwanya boba bahagaritswe kugira ngo abanyagihugu aho bari bareme.
Urakoze Janvier. Bwana Armeri niyongere mu magambo make cyane subiza aba bantu ko ari batatu.
Numvise byashyikirijwe na Yozefu aho yavuga ati amashyirahamwe yanyu yahamagariye abantu mu ibarabara none ibyo suguharanira inyungu za politiki. Nashaka ndamubwire yuko mu guhamagarira abantu mu ibarabara kwari uguhamagara abanyagihugu kugira baharanire kugira berekane neza yuko badashyigikiye isenyurwa ry'amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwirizwa shingiro kwari uguhagararira amategeko. Ahubwo abo banyagihugu rero ntibari mu mashyirahamwe yigenga gusa, bari mu migambo itandukanye, hari abatabo begamiye mugabo. Ibyo si byo byerekana yuko umuntu adaharanira mu gihe agiye mu ibarabara aba aharanira inyungu za politiki. Erega umuntu umurundi wese ategerezwa guharanira inyungu za politiki. Umuntu wese aharanira agati y'akazi na muntu ategerezwa guhagarikira iyubahirizwa ry'amategeko. Mu gihe hari amasezerano y'Arusha yashyizweho n'abarundi ategerezwa gukurikizwa. Uyu aharanira agati y'akazi na muntu mu gihe aciye kubiri n'ikurikizwa ry'amategeko ntaba ari kwakora akazi k'abaharanira agati y'akazi na muntu. Aha rero ni kugira ngo musobanurire neza yuko umuntu wese aharanira agati y'akazi na muntu ategerezwa gushyira imbere iyubahirizwa ry'amategeko. Hama yahise aravuga Yozefu ati none ko sepeyi iriho yoyo nizokurikirana n'abo bagiye mu myiyerekano abo bose bashobora kuba barakoresheje ihungabanya gato y'akazi na muntu. Hari abantu batubiwe muri iyo myiyerekano, hari abantu bishwe atawumenya neza yuko bishwe n'inzego za leta canke ko bishwe n'aba bari batunganije iby'imyiyerekano. Aho numubwira yuko nico gituma twebwe duhanira agati y'akazi na muntu kandi dushyigikiye amatohoza yigenga dusaba yuko ayo matohoza yoza mu Burundi yuko sentare mpuzamakungumana byaha yoza mu Burundi ikagira amatohoza igakurikirana uwo ari we wese azokwagirwa n'icaha. Niyaba jewe Armel niyongere bazokwerekana uyu mugwi w'amatohoza yuko mfise uruhara mu kwica abanyagihugu mu guhunga abanyagati y'akazi na muntu jewe ndemeye yuko nzokurikiranwa n'ubutungane mugabo ubutungane bwigenga atari ubutungane bukoreshwa n'abariko baravugwa mu madosiye y'ubwicanyi. Ikindi naco Patrick yavuze ati none
bazabite gute
ngo bazokwite gute abo bose bagiye mu myiyerekano niko numvise.
Yego, ngo kuko mwanze ko mwitwa abagumutse.
Twebwe twita abantu baharanira agati k'akazi na muntu kandi twanse gutamikwa ijambo n'abantu bariko barica abanyagihugu, twanse gukingira ikibaba abantu bariko bahohotera kiremwa muntu, twagiye imbere y'abandi turanka yuko tubabaja babicanyi ahubwo tuca imbere y'abanyagihugu hama tugasaba umuco. Nicyo bituma n'ubu turiko dukora amaraporo tuyereka ONU, turiko turakorana na sentare mpuzamakungu mana vyaha kugira yugurura amatohoza ikurikirane uwo wese avugwa mu vyaha by'ubwicanyi. Kandi natwe muri twebwe uwo wese azokurikiranwa, uwo wese azokwerekana yuko yagize uruhara mu bwicanyi, uyo tuzomushegeza imbere y'ubutungane n'aha tuzoba ari muri twebwe. Icyo bituma dushaka ko ayo matohoza aba ayo masenari yigenga aze akurikirane abo bantu, agira amatohoza yigenga hama akurikirane uwo wese n'azo ari muri twebwe azokwagirwa n'icaha. Rero twebwe turacari abantu banyote ubutungane bwigenga ariko gituma tuguma dusemerera yuko yaba iyo semere muzima kongomana vyaha canke igisata cawo nicaye gushiraho umugwi w'amatohoza yigenga twebwe turabisaba kandi turabishigikiye yuko vyoza mu Burundi kandi turemeye kugira ico tuvuze gukorana nabo kuba ivyo dufise byose hama nabo bahize bagira amatohoza kuri bose ku Barundi bose mugabuzo kwagirwa n'icaha uwo ari we wese azahagarikwe ahantu n'amategeko.
Urakoze bwana Armere Niyongere. Nongere nibutse ko twari twifuje kuganira n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwana Terence Ntahiraja, atubwira ko yari afite indi gahunda kuri iyi saha. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni dufite Jean Minani, mwiriwe neza.
Abahaye mwiriwe bana yedigwema, ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza.
Ikibazo cyawe mu masegonda make cyane.
Ya mbere ndaramukije Arumeri Niyongere, nagira ndamata kato ka mbere. Bana Arumeri Niyongere uvuze yuko ngo mwatse kubabaza babicanye. Igihe muhamagarira abanyagihugu kuja mu ibarabara bakaja gutera amabuye gipolisi, bagatera amabuye gisirikare, bijya bintu mwagize hariho ubwicanye bwari bwabe mu Burundi. Mbega amashyirahamwe yigenga nk'ayo y'iwanyu ararikuriwe guhamagarira abantu kugira imyivurunganyo gushika naho baturira imidugudu, bagaturira abantu mu Nyakabiga, baraturiye abantu. Aba bantu baturiwe, mbega wewe Niyongere canke Pacifique muzobisinya mubemere ko ari mwebwe mwabatumye mutuma bajya abantu.
Urakoze Jean Minani, urakoze. Reka dufate n'abandi, ikibazo cyawe kirumvikanye, aragisubiza mu kanya. Ndayishimiye, mwiriwe neza. Abo duha ijambo mugerageze kubaza mu magambo make cyane.
Ego mwiriwe, mwiriwe.
Yego.
Nashaka ko mundamukiriza Niyongere.
Yego. Ikibazo cyawe.
Ikibazo ni uguterera.
Yego.
Icyo nashatse guterera ni uko mu bisanzwe aho bama bariko baravuga yuko ngo amashyirahamwe yigenga, je ku bwanje mbona ko atari amashyirahamwe yigenga kuko arafite aho akura uburyo. Igihe uba ufite aho ukura uburyo, ujya muntu yaguhaye uburyo, utegerezwa kumukorera. Kuvuga yuko umuntu yoba yigenga, iryo jambo je sindaryumva, kuko kwigenga ku munyagihugu adafite aho yegamiye. Je ku bwanje nta munyagihugu yo kwigenga adafite aho yegamiye kiretse Imana yonyine.
Urakoze, ndayishimiye.
Amashyirahamwe ngo ibyo baguhamagariye abantu mu ibarabara, hama ibyabaye twarabibonye, bobo batabarihungira bamwe abanyagihugu basigara barotse ibyo batari bazi. Isanzwe nize nashatse guterera. Murakoze.
Urakoze, ndayishimiye. Reka dufate na Andre, mwiriwe neza.
Mwiriwe Dirwema.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mu magambo make cyane.
Igitekerezo nashaka kubanza gushimira wa Armel Niyongere.
Rasa ku ntego.
Hanyuma igitekerezo cy'uwanyu ni ukuvuga yuko Leta y'u Burundi ishobora kuba ihagaritse aya mashyirahamwe yigenga. Nibaza ko ari ukubera badaharanira ibyicaro bya politiki, ariko bagiye kuvugira abanyagihugu ku biba biriko biraba mu Burundi. Kandi ku by'ukuri ndabashimira ko baza batabariza abanyagihugu. Nta munsi wijyana abagipolisi n'igisirikare batinjiye mu makaritiye guhagarika abantu n'ubu musaga kuva nijoro rya kabiri ryugarijwe, ntawuzi impamvu, aho ntiyabuze abantu bafashwe. Hanyuma ubwo Leta y'u Burundi ntiyoba yabahagaritse kubera ibona ko bashyitse imbere bakavuga ibiriko biraba mu Burundi, kubera imfashanyo zace zihagarara. Ubwo rero bigiye kunyukana none ko n'abasirikare b'Abarundi bashobora kuba bagiye kubirukana, ntibibaza ko imvo zoba ziva kuri abo badaharanira ibyicaro bya politiki. Urabona amahera menshi birirwa baravugana n'uriya minisitiri ibyo avugiye mu za Kirimba hariya ko ngo ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ko riba riheraniye igisirikare, ntaho biba ntaho byakabonetse ubumwe bwa Afurika bushobora kuba buheraniye ibyirangabo z'Abarundi. Ni icyitwazo gusa, ahubwo ntibemere ko amakosa bayafise n'abandi basirikare barabahemba ku kwezi ku kwezi. Nta musirikare adahemba, mbega Abarundi banka guhemba kwezi? Ntibatahe nyine nta kundi, ni Leta yabo iri kibagira nabi. Murakoze.
Urakoze Andre. Bwana Armere, gerageza mu magambo make cyane, tugeze hafi ku musozo.
Nagira ni inshuro yabahigiye kubaza ibibazo Jean Minani namwumvise parume yitwa Kaburungu shobora kuba yihinduye izina mugabo nashaka kumubwira yuko ibyo kuvuga ko twahamagariye abantu mu ibarabara twifitiye uburenganzira umurundi wese ararekuriwe kwiyamiriza ingingo abona yuko iteye kubiri n'amategeko none mubaza yuko ukwishyira n'ukwizana ari iki mu masezerano urundi bwashyize ku gikomo masezerano mpuzamakungu bikwerekana yuko umurundi wese afise ijambo afise uburenganzira bwo kwiyamamaza byo kwiyamiriza no gushyira akizana mu gihe abonye yuko hari ingingo iteye kubiri n'amategeko twebwe rero nk'abandira agate akazi na muntu twebwe nk'abarundi turarekuriwe kugira imyiyerekano yo gushyigikira cyangwa yo kwiyamiriza ingingo tubona yuko idashimishije ingingo tubona yuko iteye kubiri n'amategeko erega nuko bagiye baratubuza twebwe twamye tubisaba na kera tukavuga duti ubu turasabye ko tuzongera imyiyerekano yo kwiyamiriza iri tegeko aha mvuze nk'itegeko ry'amashyirahamwe ryo kwishyira no kwitsana ryo gutunganya amanama ibyo twarasabye yuko tuyamiriza ingingo bariko barashyiraho yuko ayo mashyirahamwe ategerezwa gusaba uruhushya ariko twigeze turonka uruhushya kuko baritiranya ugusaba no kumenyesha ko mu itegeko bavuga kumenyesha kandi iminsi yose twamye tumenyesha iyo myiyerekano twerekana n'abayihagarariye twerekana n'aho tuza guca mu kugira iyo myiyerekano nk'uko bisanzwe bisabwa n'amategeko mu kwiyamiriza ingingo yo kumenyesha amakuru yari iteye kubiri n'amategeko yari iteye kubiri n'ukwishyira n'ukwizana kw'abamenyesha amakuru twarabisabye ariko ntibigeze babyemera ariko ubu abanyagihugu birirwa mu ibarabara ngo kwiyamiriza CPI ngo kwiyamiriza ONU ngo kurira ibyo byose urumva ni ibintu leta ishyiraho kugira gusa yangire bamwe ariko yemerera abandi icyo bituma rero yuko namubwira yuko dusanzwe dufise ubwo burenganzira nk'umurundi wese nawe nyine akumva ashaka gutunganya imyerekano mugabo we barashobora kumwemerera aragenda abisabe abimenyeshe mugabo ko si kubisaba ni ugutanga ikihe tukabimenyesha hanyuma ukayitunganya hanyuma ikindi ibyo yavuze ndayishimiye yavuze ko ariko araterera akavuga ati none mwebwe mu mashyirahamwe ko musanzwe muronka imfashanyo none mwigenga gute erega kuronka imfashanyo no kwigenga kwishyira hamwe cyangwa kw'igihugu bivana n'imfashanyo uronka aho hoho ayo maleta amwamwe ya afurika n'izo leta nka leta y'u Burundi urabye amahera menshi ava hanze niyo kwirirwa iravuga ati jyewe ndansaye amasezerano jyewe ndikuye amasezerano ya CPI kubera n'igihugu cigenga kandi nzi yuko imfashanyo nini iva mu makungu leta y'u Burundi niyo vuga ati jyewe ndugaye amashyirahamwe yigenga kandi nzi yuko mu byo bari kubaravugana na Europeyene yasaba kubahiriza agateka kazi na muntu ariko kuma ari igihugu cigenga ugasanga irafashiye ingingo ahoho nta gihugu na kimwe cyo muri afurika cyo kuyigenga kuko byinshi bisaba uburyo abari mu makungu bisanzwe bifashwa n'amakungu n'ibihugu bya rutura
bwana Armeri niyongere umbabarire umwanya twari dufite urasa nk'urangiye ariko nagira ngo ngushimire cyane akanya wahaye Radio rya Amerika kugira ngo tuganire
yego nanjye ndabashimiye kubona mwantumiye kugira umuntu atange umuco abasubiye kumenyesha abarundi n'amakungu yuko abanira agati y'akazi na muntu tugira duhagurukire ubwicanyi buri kuburaba mu Burundi bushika umuntu wese yagwigwa n'icyaha kwagiye kurenguswa imbere ya senari mpuzamakungu mpanabyaha
urakoze cyane nshimire namwe mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika